Riviane ngenda kumana
ndabaramukije amahoro y'Imana mwege mwese mu SMO kubandanya muteza biri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabanikaze makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko agiye gufatira ingingo abadandaza b'igitoro banga kuja kukirangura muri Sopebu bitwaza ko atamafaranga bafise ishyirahamwe riharanira agateka k'abaguzi abuko rirashimishwa n'iryo jambo ry'umukuru w'igihugu avuga ko igitoro kihari ku bwishi rikanegura ariko ko hacibonekeza imirongo y'abiyunguruza mu gihe icyo gitoro bivugwa ko cyabonetse abarimyi bo muri zone Gatara komine Matongo intara ya Butanyerera baridegwa ko iminima yabo y'ibigori iriko irapfa kubera bataronka ifumbire yo mu bwoko bwa totaza barihiye kuva mu irima ry'iki biheze nayo mu mpera zano makuru nkuko musanzwe mu bimenyereye buri munsi wa gatanu tubashikiriza bucana yandi y'ibidukikije uno munsi tukaza kuba yagira ingene umurimyi yogwanya ico bita ikiroba mu gusuka amazi meza mu murima watewe mukanyi sase nido ryano makuru Eric Uwimana niwe tugiye gufashanya mu buhinga bw'ivyuma sangwe ikaze ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze mu idonido ryano makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko agiye gufatira ingingo abadandaza igitoro banga kuja kukirangura muri Sopebu bitwaje ko atamafaranga bafise Perezida Evariste Ndayishimiye atomora ko amastasiyo y'abadandaza begwa azofatwa na leta hanyuma ikidandarizemo igitoro yabishikirije kuri wa kane ashikiriza mustanteri mushasha wa komine Bugendana iri mu ntara ya Gitega tumutega biri
abarundi nimbura bugirire igitoro cyabonetse kiruzuye tubwiye mu mastasiyo tuti ngo mutore igitoro ngo nta mahera nifitiye mbwira uwo muntu wibatse sitasiyo atagira amahera gusa kubera bari barashyigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye abafise abasitasiyo bose ntibagende gutora igitoro muri Sopebu kiruzuye mugabo batagwe kuvuga ngo nta mahera nigirira iyo batse sitasiyo kugira tuze tuyirabarabuka kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro cy'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka kuri igitoro kujya mu bene gihugu ndabwire ngira ndondere ingingo fatira amastasiyo yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya leta duce tugishyiramwo hanyuma bene gihugu baronke igitoro nta yindi nzira oya nimwe yumvira umuntu afise sitasiyo wamubwira ngo igutore igitoro ngo nta mahera nifitiye sawa iyo sitasiyo duce tuyitwara ibya leta aho uzoshaka gucuruza igitoro uzocuza tugusubiza sitasiyo yawe nta yindi nzira namaze kuvuga babe barategura inama dufata ingingo uburongozi ni ukunyene ntirushobora kwemera umuntu aza aratwononera mwe nabo bantu bapfumareka kubaho mbe Yezu niwe yavuze abonye Yuda mugaba Yuda bamaho yabonye Yuda ivyo agira akora araraba igitutsi yo mutuka aca bapfumubwira ngo vyo kubereye vyo kwipfumureka kuvuka none n'abantu nkabo vyo babereye vyo iyo bapfuma babanyamahanga ntibabarundi azi mu gihugu cawe utanezerwa n'iterambere uburongozi rero nukuza turaraba niyo abakajagari kubera umwe wese yikunda dutegerezwa gukora ibishoboka byose abantu umwe wese azana impano yiwe akora ibyiwe uwase kubikora nawe ntazoturira ivyacu
Parisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri ivyo ishyirahamwe riharanira agateka k'abaguzi abuko rirashimishwa n'iryo jambo ry'umukuru w'igihugu avuga ko igitoro kihari ku bwishi rikanegura ariko ko hacibonekeza imirongo y'abiyunguruza barindiriye imodoka ibatwara mu gihe bivugwa ko igitoro kihari nibishikirizwa na Noel Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe abuko uwo munyamabanga wa buko ahamagarira abadandaza igitoro kutiki kamukiza ariko bagitange ku muntu wese atakimenyane kigiyemo tumutega biri
Shirahamwe ry'abaguzi ba buko yakiranye igishika cy'umukuru w'igihugu yashikirije byerekeye ko igitoro cyabonetse ni inkuru nziza cyane rwose ku baguzi kuko araheze igihe kinini ari ingorane mu bitoro aricyo gituma tuboneraho akagiro kugira ngo natwegwe nyene dusemerere ariko turacabona n'ubu mirongo ku mastasiyo kandi ugasanga imirigo ihamaze igihe itari kiraronka igitoro hamwe igitoro kiba kiri nk'uko abivuze kandi turabyizera ko bivuze umukuru w'igihugu abantu rero bafite amastasiyo ntibagitange kugira ngo abaguzi baronke igitoro nk'uko babyifuza mbere twibaza yuko bijya by'imirongo nabo bijya kuvuga ngo baraguhaye amakuta tubaza ko izosha bibaho umuntu agatonda hanyuma igitoro bijyanye n'uburyo afise tugasubira tugasha dushobora tugakebura abo badandaza igitoro kugira ngo ntihagire ibintu byo kwikika mu kiza basubira kujyamwo ubwo igitoro kiramutse cyabonetse abaguzi nabo bagumye kandi barikambiwe kugira ngo aho bazobona hose ariko barenga amategeko gutanga icyo gitoro bashengeze abazo bariko barabikora
nayo umukuru w'umugambwe Kodebu avuga ko bishoboka ko hari ukutumvikana hagati y'abajejwe amastasiyo agurisha igitoro n'abajejwe ivyo gucungera igitoro muri leta. Kefani ibizi avuga ko bidatahuritse ko bene amastasiyo bokwanka gutora igitoro kihari ahubwo hoba hari iyindi mvo. Agasaba Sopebu kumvikana n'abajejwe amastasiyo kugira batorere umuti ico kibazo tumutega biri.
Kino kibazo c'igitoro ni kibazo kimaze imisi myinshi rimwe na rimwe kivugwamwo ibintu vyinshi bimwe usanga kumbure ari vyo guhumuriza abanyagihugu mu gihe cabuze ahandi naho ugasanga kumbure habaye kutumvikana hagati y'ishira hamwe ridanze ico gitoro yo Sopebu hamwe na bene amastasiyo kuko ntivyumvikana yuko umuntu yo kubaka stasiyo akeneye ibitoro hanyuma ngo abironke ntashoboye kubitora ngo abidandaze. Rero ico twibaza nuko bo kwegera bene amastasiyo bakumviriza neza ibibazo aho biri na cane cane vyarigeze kuba ugasanga bariko aridoga yuko agiye kuzitorera bo nyene baca bahomba muri ico gihe. Rero nibaza ko Sopebu yofatika zo minwe ico gitoro kihari ikabike bashikiriza nkuko vyahora. Kandi ikindi dusaba leta nuko yotora umuturama wa kino kibazo ntihame hariho kumbure guterana amajambo hagati y'abakidandaza n'abijejwe muri leta canke amajambo menshi guhumuriza abanyagihugu mugabo atakiriho. Rero leta nirondere inyishu ku buryo kino gitoro kiboneka kuko mu bindi bihugu bibanye hose kiriho kandi ibibazo bisigitera nkuko kibitera ngahe iwacu mu Burundi.
Kefa nibizi numukuru w'umugambwe Kodebu. Inyuma yakaruko gato ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata cy'imibano.
Isanganiro inami sumbingimba.
Amakuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye hano kuri radio Isanganiro arabandanya. Amabarabara amwamwe muri quartier Rohero iri hagati mu gisagara cha Bujumbura arabangamira abayacamwe baba abagenda n'amaguru canke abagenda n'imiduga kubwo kononekara kwayo. Bivugwa n'abanyagihugu twahuriye ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bemeza ko ayandi makartier mabanyi yoyo afise amabarabara meza ariko batumva ingene ayo makartier yitwa ko arayabakire atarimo amapave. Bagasaba leta kugira nka kubagira nk'abandi igashiramo amabuye bita amapave kugira imodoka zabo zireke kuguma zononekara. Inkuru tubaza Stella Ndayishimiye.
Ugishika kwibarabara gitiri ukwezi kwa Gitugutu ukiri kure ukibaza kwiryo barabara ririmo kaburimbo ariko wegereye ubona ibice bimwe bimwe ari kaburimbo ibindi ari vyivu uko ryacikaguritse kandi ririmo nibinogo bitari bike. Hepfo yaho kwigitiri ukwezi kwa Nyakangaho himonekeza ivyatsi vyinshi muri iryo barabara amabuye asongo yari muri iryo barabara ngo atuma imodoka zihaca zononekara nkuko twabishikirijwe n'abanyagihugu twahasanze ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu basigura ko imodoka zihaca kenshi bizituma hari ivyuma baguma basubiriza wako kwiryo barabara rimeze nabi. Nayo kwibarabara ryitiriwe Nzero riri muri iyo quartier nyene iruhande y'ikibuga bitwa Jardin Public hari ivyatsi vyinshi n'ibinogo bitezemwo amazi y'imvura. Ibarabara ryitiriwe intara ya Rutana naryo ryibonekezamo ivyatsi n'ivu. Abo banyagihugu twasanze harimo abakorera muri iyo quartier bavuga ko bagenda n'amaguru batoroherwa kubw'ayo mabarabara y'imigenderanire kuko babaza mu kirenge kuguko kuntu yononekaye. Abahaba nabo bakavuga ko batangazwa n'ingene ikartier zibanyizo zashizwemo amabuye bita amapave ariko iyo yahoze yitwa Rohero bisa niyibagiranywe kandi yitwa ko ari yabakire. Abo banyagihugu bagasaba babijejwe kubakorera amabarabara nabo bakabashiriramo amapave nk'ayandi makartier kugira ngo hasubire kugira ishusho nziza ngo n'imodoka zireke kubandanya zihononekarira.
Stera Ndayishimiye tuve hano muri zone ya Rohero dukubitire hariya muri zone ya Gatara aho abarimyi bo muri zone Gatara komine Matongo intara ya Butanyerera bidoga ko iminima yabo y'ibigori iriko irapfa kubera batararonka ifumbire yo mu bwoko bwa totahaza bari hiye kuva mu irima gicire heze. Bavuga ko ibi kibaba babaza gusumba ari uko nkeyi yamonetse yatanzwe ku kimenyane aho aho bakeka ko ariyo ndetse yoba iriko iradandazwa mu mazu y'ubudandarizo kuko ngo hoho batigira bayibura. Stanini Yongabo arongo izone Gatara aremeza ko abarimyi batarose ifumbire ikwiye akabasaba ko mukurindira ifumbire mva ruganda boza barijukira gukoresha n'iyindi ifumbire iva mu masi y'ibitungwa. Patrick Sengiyumva.
Bamwe muri abo barinzi bo muri zone ya Gatara komine ya Matongo twavuganye bavuga ko bataronse ifumbire yo mu bwoko bwa totaza bariye mu gihe kirima cyo muci bakavuga kandi ko nifumbire nke yabonetse natanzwe ku kimenyane bidoga bavuga ko inkurikizi ariko imirima yabo uno munsi rikirapfa
ko muri kwatonda ku community kwataha gucyo uwari imbere agasubira inyuma we bakwanditse imbere cyangwa uri inyuma nka hariya ari we bahamagara kwirikwa cyo na mose zakagera kubirenge kubera ibigori byacu byitunye
totaza niyo twabuze kugira ngo duhumbire ibigori byo mu mwonga iyo rero dutonze ku makomini kuyitora bakakwandika imbere ugasanga uw'inyuma arayitahanye tugaca dutahuko
abo barimyi bo muri zone ya Gatara bafise amakenga ku ifumbire bari guhabwa yoba ariyo irikiradandazwa mu mazi y'ubudandarizo ngo kuko kubadandazaho ifumbire igumi iboneka
iyo yoyo ihinduka ikagugwa mu bundi buryo ugasanga ziri mu mabotike none wumva yuko tutobula umwidogo canke amakenga ifumbire iradanda azwa ukuri kwamye mu mabotike
twasanze umwavu wacu twari kuronga ugenda mu bantu babagwiza tunga tugahindukira kuja kugura ku kiro kandi twari twarikoze kugira natwe kuyungunganye mu byaha
basaba kuronswa ifumbire kugira ngo bashobore gufumbira indimiro zabo
twasaba yuko leta yo bitwirukiramwo kugira twege abanyagihugu bato bato tworonka uwo mwavu wacu
dusaba duhiyo angere yacu
mu rwandiko Karini Yambarushimana umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yandikiye umuyobozi mukuru w'ihinguro rihingura ifumbire kuri uyu wa kane akaba yamusabye ko yovugana n'abajejwe gutanga ifumbire haba ku rwego rw'intara ku rwego rw'amakomine ndetse n'urw'amazone bagahagarika gutanga ifumbire bafise mu bubiko kugezaho n'imiburiburi hazobonekera ibice 50% by'ifumbire yasabwe n'abarimyi muri zone Gatara komine ya Matongo mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
uraca mugacana yandi mu bidukikije
Muri bucana yandi heruka Severin Icimbere umwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba n'umushakashatsi mu bijanye no gutunganya isindimwa yarasiguye ibijanye niko nikiroba iyo kizanana n'ingaruka zacu muri bucana yandi uno munsi uwo muhinga asigura ingene umurimyi agwanya cyo kiroba mu gusuka amazi meza mu murima watewe bucana yandi bidukikije na Lidi Gahimbare
Ukugwanya igitumba mu gihe hagiyemo icyunyunyu bita calcium hamwe na magnesium uyu muhinga mu bijanye no gutunganya isi Severin Nijimbere avuga ko umurimyi ahitana amazi meza akashira mu murima wiwe watewe
igihe yagwiriyemo calcium na magnesium uzana amazi meza atarimo igitumba jinshi akaba ari uvyagizamwo hanyuma ya mazi mugabo abafise ingene yinjira n'ingene asohoka wategekanije neze ingene ayo mazi asohoka ya mazi aramesuri yose ico cyunyunyu akabitwara hanze mugabo rero igihe yagwiriyemo icyunyunyu sodium nivyo mu gifaransa bita sodicite awutegerezwa kubanza kuzana ikindi cyunyunyu cirukana iyo sodium ni kuvuguza ni cyunyunyu kirimo calcium cyangwa magnesium ahandi bakunze gukoresha ikintu bita produit bita gips iyo gips rero irimo calcium nyinshi uyishizemo urabanza ukayishiramwo ukaduza ivyunyunyu birimwo vya calcium kubera washitsemwo gips iyo calcium ikacigenda kwirukana ya sodium katuzana rero mu nyuma ukavyagizamwo amazi meza mugahita byose kugira bishoboke utegerezwa ko wategekanije ukuntu amazi yinjira mu murima hanyuma ningene azosohoka igihe amazi aguma dindi biranye ngaho ivyo byose na uzogira gute ntibizokunda kugwanya ico gitumba
umurimyi wese arimira mu biyaya abwirizwa gutunganya indimo kuburyo amazi yinjira muri uwo murima aronka ahasohokera mu kwirinda ko ico gitumba gitera umurima wiwe nkuko umuhinga mu bijanye no gutunganya isi abandanya bisigura
icambere ukora amazi yinjira mu murima utegerezwa gutegekanya ingene asohoka kandi icya kabiri utegerezwa gukoresha amazi meza hanyuma icya gatatu utegerezwa kwirinda gukoresha amazi avuye mu wundi murima aha rero nakomanda bamenyeshe mw'abantu mwe izi nzuzi zose zimanuka ziva mu misozi zica ngaha mu kiyaya zose zifite amazi meza ashobora gukoreshwa mukuvomera na mazi harimwo urugero rw'igitumba ruto cyane gose ni kuvuga yuko arashobora gukora
Sebehani Jimbere umigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba yanonose ujanye no gutunganya isindimwa asigura ko igitumba kigwiriye mu kiyaya cha Rusizi ahandi kiboneka ngo ni mu biyaya byegereye ibiyaga byo mu Kirundo
igitumba rero kigwiriye ngaha kiboneka cyane mu kiyaya cha Rusizi aha za Gihanga za Rukaramu za Gatumba za Ruvyagira ego hamwe no muri hariya mu Cibitoke ari hafi y'uruzi dogodogo canke ari hafi ya Rusizi ari mu Cibitoke nahandi hashora kuba ari udupoje duto duto hariya hafi y'ibiyaga biriya byo mu ntara ya Kirundo
igitegwa cipampa hamwe n'inazi ngo biri mu bitegwa birinda igitumba gusumba ibindi bitegwa nk'umuceri ibiharage n'ibindi nkuko Sebaha Nijimbere umuhija kashata akaba n'umigisha muri kaminuza y'u Burundi abandanya bisigura
Lidi Gahimbare nawe urakenuye nino ngaha rero duciye turangiriza ano makuru twe twabateguriye kuri no mwanya ariko imbere yuko ndabike banura kubo baba badufatiye mu nzira ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize Umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko agiye gufatira ingingo abadandaza igitoro banka kuja kukirangura muri Sopebu bitwaje ko atamafaranga bafise akaba yabishikirije mu gihe yariko ashikiriza mu stanteri wa komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega kuri uno wa kane Ishirahamwe riharanira agateka k'abaguzi abuko rirashimishwa n'iryo jambo ry'umukuru w'igihugu ariko rikavuga ko hakiri agahagaze kubera ko hakibonekeza imirongo y'abarindiye kuyunguruza mu gihe bivugwa ko igitoro cyabonetse abarimyi bo muri zone Gatara komine Matongo intara butanyerera baridoga ko imirima yabo y'ibigori iriko irapfa kubera bataronka ifumbire yo mu bwoko bwa totaza bari hiye kuva mu irima gici riheze urongoye zone ya Gatara nawe akabasaba yuko mu kurindira iyo fumbire boba barijukira mu gukoresha ifumbire y'ikirundi akaba ino ngaha rero cyiturangiriza ano makuru ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muyateza biri uwundi ntoreka gushimira ni Eric Uwimana yatumye ano majwi abashikira aho mwibereye hose yatatunenge ndabasezerere ndabipfundiza kubandanya murora ni kwa mu byanyu no mu banyu na gahwane